Imumva nijwi rya Amerika. Turaramukije nchuti mwese muduteze amatwi turi ku itariki ya kabiri umwaka w'2017 n'ukwezi kwa mbere ku mwaka abatwumviriza nk'aba barundi n'abanyarwanda turabarandanya tubifuriza Noel nziza n'umwaka mushacha wa 2017 aho muri mu banyu no mu byanyu hano ni Washington DC nkaba ndabaramukije rero ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoro
aha tunoche amara se kora sendera ndabajuma nawe nyene be baryamye bacurikiranize nawe ngiye kumuvyura nsanga nuzu ya maraso mu mutwe ku amase kora sendera
uyo ni Edouard Nkeshimana ni wacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye muri zone Kiyenzi ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi w'Imana inkuru cyo kimwe ni inkuru y'ico bamwe mu banyagihugu mu Burundi bavuga ku ngingo yafashwe yo kuduza ibiciro by'ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi turazibashikiriza mu kanya
Jiriberi Bandira umugabo yari yubatse hamwe n'umusore Nestor Nkeshimana nibo baraye banyuranye n'umwaka wa 2017 barashwe n'abantu
Mura tubabarira Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya Amakuru mu byaga binini abantu babiri barishwe barashwe mu ijoro ryo kuri uyu munsi w'Imana muri zone ya Kiyenzi komine Kanyosha ni mu ntara ya Bujumbura abantu batandatu baza bahagaritswe n'igipolisi kumvo z'amatohoza ibindi kuri iyo nkuru tubibaze umesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nziko Banyanga
Jiriberi Bandira n'umugabo yari yubatse hamwe n'umusore Nestor Nkeshimana nibo baraye banyuranye n'umwaka wa 2017 barashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'igihe cy'isaha 2:30 batashe bavuye ku rubanza bivugwa na Edouard Nkeshimana yari yarusinze umuvukanyi wa Nestor Nkeshimana yaseze yisi
rero tubamukuza jewe nsice aha aruhande yo muhira numva inkoho avuga ati inkoho tinibiki cyatumera nk'abahundagara babona umvise inkoho nyine numva umutima urakuvamo satura hundagana turatumera nk'abatemba amacara hera umwanya mutoya minzo nkoze zasubiye kuvuga ati none abagenzi twari kumwe nabo kuko badashikana ibiki jewe ntavuga ati ndabwo renge ababagize ubwoba ngira abo babanyegeye mu mwonga ngaho hefa mu gahongo teka nsubira inyuma nze kubaraba niho nasikira kuri mutoya wanze mwene wacu yaguye yagaramye uko ngenda ndamubyura mu maguru ati imandira ati byo bintu nibiki burya nsanga ndamutubwiza uko nsanga aha tunoche amara se kora sendera ndabajuma nawe nyene be baryamye bacurikiranize nawe ngiye kumuvyura nsanga nuzu ya maraso mu mutwe ku amase kora sendera agenda kavopfo cangaruka nkoma induru no kugaruka koza gutabazi no muhira
mu muryango barayubuze ni ntuntu namarira mpawe n'Imana Jacqueline umukenyeze w'umuhisi Gilbert Bandira avuga ko umugabo wiwe yamuherutse igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo kuri w'Imana none yumvise bamubikira mu ijoro ko umucanje wiwe yishwe uwo mufasoni asaba matohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi
umugabo wanjye yari yapfuye muhira saa 8 apuka kwaza kuraba bagenzi no munyamaboko hama nk'imasambere niho batse badu telefona batubwira ko babije babicana n'uwo bari kumwe mugenzi wenyine
bisaba iki kubijyanye n'urupfu
ni kugira amatohoza
mu muryango warayibuze bikeka ko babo buba bazize amatati yo mu muryango n'amatati y'amatongo nkuko bivuga na Edouard Nkeshimana mukuru uwarayishwe ku mutumba wa Musugi aharaye haguye ibara abahaba biyamiriza ubwo bwicanyi bw'abitwaje ibigwanisho na hayo Ezekiel wo ku Musugi abwita ubwicanyi butagira izina asaba ko ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira bavyakwa
ubu bwicanyi twebwe tubona yuko ari ubwicanyi butagira uko twobisigura kuko aba bapfuye barababanyi barabajyango kandi nta bintu bya politike barimo rero kubw'ivyo ivyerekeye ubwicanyi twebwe n'ukuri turasavye ko umukuru w'igihugu yodufasha kugira ngo ibintu nk'ibi bihagarare mu gihugu
aba barebishwe bicishijwe ibigwanisho bicira umuriro aho musabike
twebwe ico dusaba kubijanye n'ibigwanisho biri hagati mu gihugu twasaba ko hoba gukura ibigwanisho ku bantu babitunze batabifitiye uburenganzira kugira ngo ubwicanyi buhagarare
akamugaterwa n'abanyamusugi aharaye haguye ibara basaba ko amatohoza yunyaruka kuri ubwo bwicanyi kumviwe n'abajeje intwaro n'inyamiramabi abantu batandatu harimo bamwe mu bari bafitaniye amatati y'amatongo n'umuryango barayubuze baza bahagaritswe n'igipolisi kumva z'amatohoza bakuwe kuri no wa mbere mu Kiyenzi bajanwa mu gasho ka komine Kanyosha kari mu Ruyaga kumugwa mukuru w'iyo komine kumva z'amatohoza ikindi kivugwa aho muri zone Kiyenzi ku mutumba wa Nyamaboko ni nyuruzwa by'uburongoyo urwaruka ryobo ku mushinga amateka gatorwasa ku rwego rwa zone mu muryango wa Alexis Abimana babwijwe ijya America kuwabo yanyurujwe n'abantu bambaye impuzu za gisirikare byanitwaje n'ibigwanisho bicira umuriro nk'igihe cy'isa 6:00 z'ijoro kuri uyu w'Imana bamusanze mu muryango kuva magingayo nibazirengero ryiwe bagasaba ko bajeje intwaro n'umutekano bo bafasha kurondera muri zone Kiyenzi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
ku mutumba wa Rubungu muri komine Rango y'intara ya Kayanza abanyagihugu baridoga ko barembejwe n'ubusuma bwo mu mirima urwaruka ruragirizwa ko ari rwo rukora ubwo busuma ariko nago rukavuga ko bitaruraba ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
ku mutumba wa Rubungu uri muri komine ya Rango y'intara ya Kayanza abanyagihugu nka bose batunzwe n'uburimyi uno munsi abanyagihugu baririra bavuga ko bashobora kwicwa n'inzara kandi bararimye kubera ubusuma bwabaye ndase mu mirima
kwa gatanu windi biheze bangize umurima w'imyumbati kwa gatatu ari kwa Mungu kangiye bitokendwe asigaye nitunye tujye amahoro
imyumbati yose yihoti yiruba bakubita umunariko ibirembegwa umubimba bakubita hasi abo basuma nitwigira tubabona tujya duhwere n'inzara kandi twari dufise indya
n'ubusuma bwabaye ndanse gose cyagitoki bashisha ku buhombo wabo umwumbati nuko nyene twaba nk'uturaya warimye nuko nyene
abakuze bagiriza abakiri bato ko aribo babatujije
ubwo busuma njyawe sinzi ko bava ku muhimbiri nyene iriko yayere yatakikorangira ngaha ku mutumba aha ni hembe irahari kabisa hari nk'ibisi imyaka 215 narira
nk'abahayi bakiri bato bato twege turiko turisazira aho kumubwira afate umubwizo ngo afate isukaje kurima ifatiriba ivyiwe yigira none twege turiko turagenda tuzobarimira tuze tubashobora
nk'uko babivuga ubwo busuma busa n'ubwagizwe umugambi kuko babutoreye n'izina ry'ubuhizi
kubera kenshi na kenshi urashoboye gusanga umuntu afise ibintu ukarondera yuko yayifise nawe wabuze bagacyavuga ati urumva turinganiye mu kumwiba bavuga ati turinganiye ndabimwe nawe turaye ko twongana je nkaje mu mwaka bameneye inzu ituro zibiri kubera babona yuko je nanje naratembera nkamanuka ibujumbura mvuye bakabona nje ntagase nabavuga tujya muhungu no mwiba ngatwotera tungana ni kwa kuringanira rero
ugwaruka gwiregura ugutandukanye uyu mwigeme avuga ko abiba atarugwaruka gusa asigura ko hiba ingeso
ukuntu zifashe siko vuga ngo nabakiri bato gusa ahubwo nabantu nyene nk'abantu babagabo cyangwa nk'abasore bose hari habiba nabatiba nico gituma batovuga ngo nabakiri bato cyangwa ngo abakuze bose bari babasivana n'abafisi yo ngeso
aba basore bavuga ko hari ingingo zagiye zirafatwa zitorohereza ugwaruka
ugusuma mukuza keshi na keshi birada bivuye no kubisagara kubera urabona nta muntu akikubita ngo agende hariya ngo ajye guca agafaranga baca bada babasubita inyuma ugaca usanga impimbiri yabaye myinshi mu Rubungu nkajya nk'akarorero nakurata gisivero mugabo nk'amahadaba ariko aratangwa mu gisagara cyane no shobora n'icyo gituma najya kwicara ino
abapolisi n'ubworo nk'iyo tike ntibigera bakorohereza ugi Tanzania batagufunga igitega baragufungira mu zakayogoro ngo ugiye kwiga igisoda kume naho giye kurondera ubuzima n'icyo gituma abantu benshi bari basanzwe bafise imikima yo kwibaguma bibakubera urumva ntibagifise aho bajya kuba baronderera ubuzima
kugira ubwo busuma buhere harababona ko hoba ukurarira yamara bakuze babona ko bitoborohera kuko abafise ingufu zo kurarira aribo babukora ugwaruka canke abakuze babona ko ishure ry'imyuga ryorangiza ico kibazo
bazanye nk'imyuga ndibaza byo koroha bukebuke
yego kweri n'ibishomeri biri mu Kayanza cyangwa muri komine Rango n'ivyishye babazanye imyuga bayikora kandi mu bisanzwe n'ibintu byaraduze n'amatonga akaba yaraze n'icyo gituma ubuze icakora umwuga akora ajya kwiba
mute abana bavuze bati imyuga hari icyo yofasha nawe ni kubibona
yego niko ndabibona kuko urose umwuga nta gatima kuko iba yosura kugira
ntunzwe n'Imana Gasiyano umukuru w'umutumba Rubungu aremeza ko ubusuma bwabaye ndanse ku mutumba Rongoyi ico buvako umukuru w'umutumba Rubungu ahagarara cyane ku mwimbi wabaye muke kubera ikirere kitavyifashemo neza.
Kiro cy'ubusuma kirahari cyane 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 mu mirima aho usanga ibitoke babiciye gasanga n'imyumba tibayiranduye. Hariho gishasha mbere kitahora kiringe ngaha kuri umutumba wa Rubungo kijanye nuko batahora biba imirima y'ibijumbu ariko ubonaho badurutse imirima y'ibijumbu kuyiba yose. Ubwo busuma cyane cyane buva mu kirere byagenze na muri uwo mwaka nta mwimbo wabonetse neza kubera ikirere cyaragoranye aho batenga ibijumbu bimwe mwe byarumye base gutera ibindi bishasha.
Kugira ubwo busuma bucibwe kuri uwo mutumba ntunzwe n'Imana Gasiano arashigikira icyifuzo cy'ugwaruka.
Oba ukuntu abanye abantu bakiri bato bakaja kuri iyo myuga wa mutima kujya kwiba nibo busubira kuri abaribo babarose umwuga bariko barakora.
Ubwo busuma buvugwa ku mutumba wa Rubungu buravugwa no ku yindi mitumba iri hafi nka Kiguruka, Gikomero na Rusave. Muri komine yarango y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco. Tuve mu Kirundo tugaruke Bujumbura. Kuri w'Imana igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere mwaka w'2017 ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ryadugije ibiciro. Iryo shirahamwe rivuga ko iryo duzwa ryatewe n'iduzwa ry'ibiciro by'iryo rikoresha mu gukora ibinyobwa. Abihereza ibinyobwa by'iryo shirahinguriro bakiriye nabi iyo ngingo. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Kuva kuri uyu w'Imana ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi nka byose byaraduze igiciro. Uwa Monster Boke yagiye ku 1200 mu gihe yahora igurwa amafaranga 1100. Ayo mafaranga 100 yadubugijwe kuri Boke, ni nayo yadubugijwe kandi kuri Monster ndende ubigurwa 1108. Monster ngufi nayo yavuye ku 1300 ijanwa ku 1400. Inzoga nshasha yitwa Royale nayo yaduze 200 yavuye ku 1108 ija ku 2000. Ikiyeri naco caduze amafaranga 100 kiva ku 1300 kija ku 1800. Iyindi nzoga yitwa Nyongera inyobwa mu ntazo hagati gusa nayo yakuwe ku mafaranga 900 ija ku 1200. Bamwe mu biheze ibinyobwa bya Brarudi bemeza ko ibiciro bishasha bivunye.
Je nabyumvise yuko ikiyeri kigeze ku 1800 mu bubare busanzwe nayo munsi y'igitanda hoho ni 1500. Brarudi nayo ne naho ibandanya kuduza ibiciro, irakwiye kwikubita gashya kuko nta wuzoza kunwa ikiyeri yaraye ubusa. Ubisahani yinja mu minsi heze meranje kijumpu senkesa mwubu buresitora busanzwe baduha, ariko ubutakwije wisaba kubwira ati ntiwinjire. Bariko baraduhana bashaka yuko nakanyota gatera kicaba nyagihugu n'ukuntu inzoga zahora zituma n'ibyiyumviro byacu bisubira ku mwanya.
Ibyo biciro vraiment ntituvyakira neza kubera n'ubukene turimwo na mahera hari. Nituzi rero yuko tuzobandana tubina
nka twebwe abantu abo nikora nibaraye bagabanye ibiciro kuko ntituziba tukironka ingene tunwa gacupa kuko ibiciro bimaze kuduka nka ntabo nikora ntasubira kuronka bagafaranga bakakura ko ibyo biciro bongeje ko
rero naho baduze ibiciro sinzi ko byumvira yuko bifatwa nabe n'igihugu bato bato
kugira umuntu agira igihumbi kimwe ukijya biragorana ugende za 500 tugezo kurya cya gihumbi cyose n'icyo kiri tuzokigura iki amahera dufite ukugoso kiri.
Ariko hari nabandi basa nuko atacho bibabwiye.
Rero twe ntibidutangaje gose ibi turayimenyeye ni ingaruka z'ingorane igihugu cy'urundi cyaciye mu kiho kiracamuhetse umwaka urenga kubera muri igihugu cyacu cyahora gihoro nk'imfashanyo ivuye hanze. Abatabizi niwe mbere cyo rigarukako ntibazi yuko abanye tutakironka imfashanyo ivuye hanze kandi rero ko turonka imfashanyo leta cigumika mu munyagihugu muto muto
nta gitanga cabaye mu ko umva cyamaze iminsi bivugwa igihugu abantu bavuga bati turiteze ko ibiciro cyara kuduga ku nzoga za Brarudi none fanta mu mesezi barabayidugije kandi uravyo banyagihugu ubukene barimo burarenze ibintu byose yaraduze haba kufungurwa
hari ubukene buteye ubwoba yahandi kuduza ni leta ifashe ingingo umuntu yakira gucyo mbwo nuko biduze mu bihe kandi bigoye cyane hari ubukene n'umunyugora kuronka
byari kuba bibintu kubera Burundi turakenye ubukene ntangire nta mafaranga hari mu banyagihugu.
Abandi nabo nk'uyu mutama bavuga ko bagiye kugabanya ubwinshi bw'inzoga bahora basoma.
Nta primusi nanywa nk'icupa zirindwi none ubu nazibiri sinkiziroga ni kuri je nabyakiriye nabi cyane ningira Imana nkaronka ayimwe cyangwa zibiri ayimana zawe yambonekeye.
Leta n'ihinguriro Brarudi bisabwa kugabanya ibiciro
igashira munsi y'ibeyi yagurisha ibanje kuraba ubukene abanyagihugu bafise niduzwa ry'igiciro mu gihugu ukuntu ririko ririyongera. Izo nzoga zozo bagumye babiduza bazovyinwera kuko nitwabura ayo kurya inzoga tuzoziheba twihane tugire ku kariro k'ubukirisu kuko nta wuzoza kunwa inzoga maze iminsi biratarongo twaje.
Yano sa kure tafula mero kiga kuno irika kuduza yunjibi chiro. Irabe ukuna wanyi kigwa baye ho. Habe wane kuduzi bi no mga wana wana.
Chot kwa saba kwa li leti bigira. Kwa saba kwa leti tugaru kila natuwe.
Nituona icho tugie kuba. Leta yoraba icyo yokora ikatugabaniriza ibiciro kuko umunyagihugu muto muto niwe ari karaguma hago
bamenye yuko ariko yaduzije ibiciro umunyagihugu muto muto ariko ari wari karagira ingorane cyane ariko arahombera twasaba leta yuko yokwikubita gashi igahindura murazi ko abanyagihugu ari twashizeho ari dushiraho leta twashiraho kugira ngo tumeregwe neza twashiraho kugira ngo duce tuguma tumeregwa nabi kandi twatuzi ngo tufise leta ariyo dusanze twitunga mu vyeyi wa bose
Ihinguriro ry'ibinyobwa bararudi risigura ko icyaritumye riduza ibiciro ari imvonyamukuru zibiri tagisi y'amafaranga 50 leta yatanguye gutangisha kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 ku icupa rimwe rimwe hamwe n'iduzwa ry'ibiciro by'amazi umuyaga nkuba igitoro malt hamwe na oblon Ihinguriro bararudi kandi ryafashe ingingo ko kuvuba ibiciro by'ibinyobwa byaryo bitegerezwa gusa bikaba bimwe mu ntara zo hagati mu gihugu no ku mugwa mukuru Bujumbura Iruhande y'iduzwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bya Burundi n'isukari yadugijwe kuva kuri uyu wa mbere ikiro cyavuye ku mafaranga 1900 kija ku 2200 ubushikiranganje bujejwe ubudandaje bumenyesha ku iduzwa ry'igiciro cy'isukari byatumwe n'uko ibikoreshwa mu kuyihingura navyo ne byaduze ibiciro Roger Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Harakoze Roje mu gihe tukiri mu bihe bya Noel no guhimbaza umwaka mushasha w'2017 abarundi n'abanyarwanda baracabandanya bashikiriza uko bahimbaje iyo minsi hari mu kiganiro muri sanga cyo kuri wa mbere cyatunganijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Kuri telefone dufite Dani Dani
Ego ndabaramukije cyane Thomas Kamirindi
Umwaka mushya muhire rwose
Ego watweze cyane Thomas na Fatuma Karara mwese mugira umwaka mwiza w'2017
Aye ngwara gushimiye cyane rwose nanye ndagushimiye
Ego naje ndabashimiye cyane
Ubunani wabwijije gute rero
Ego ubunane Thomas Kamirinda yo amgisagara cha Bujumbura no mu cunga yo hose turashima Imana kweri kuko Hanini nico namambwira batari bake burya twoshima imana gutwadushiza amahoro tuba umwaka uwe dotukira amahoro burya igisigaye gitonga iminsi mikuru canke ibindi bari nyongera gico rero nanjye nico shima hanini kuba nkiri muzima ibisigaye navyo ari nyongera nkuko nabivuze
ubwo rero ukaba ufite ahehe matwara y'umwaka w'2017 ufite ihe migambi
imigambi ni myinshi cyane hari umuntu aba yarakoze cyaba yaragenze neza hayo niyo aba yarakoze yaragenze neza ariko iyo mfise ni myinshi cyane ntawe novuga ngo meza ariko umwenyamukuru uri imbere yo yose no gusengera igihugu cyacu n'abanyagihugu bakirimo kugira dusubire tunywane impunzi zasohotse igihugu zigaruke igihugu gisubire kirangwemo amahoro dusubira kumva barara bapfuye abahitanywe n'ibi na biriya kugira dusubire kubona hamwe nk'uko basokuru bacu bavuze ati tuga igihugu cyacu cy'u Burundi cy'amata n'ubuki n'ibyo niyo sengesho ifise mu mwaka 2010 Thomas Kamirindi
ye Dani urakoze
Ego ama ndabashimiye cyane Thomas kuko mwabanye natwe muri umwaka uheze mwakoze ibikora inka nkashimira n'abagenzi banyu abamufise b'abakorespondanti mu gisagara cya Bujumbura amagashimira cyane na Fatuma Karara yamatwakira nkashimira kose n'ukuntu mwashizemo uturirimbo dutandukanye harimo nako ku mugenzi wacu umumesha makuru hano mu Burundi Pajo Patrick
Yego rwose ndagushimiye Dani
Ego
Dani avuze abantu babuza babo muri iyi minsi mwihangane mwizere yuko Imana yabakiriye kuri telefone dufite Leonce Leonce
oui, oui.
Umwaka mushya muhire
ah sigo sengere
ye usengere rero
nivyo ka
nuko none ko nta gashengesho suvugiye agasengesho kavuge
oya Imana izodufashe n'ukuri tuzoze tugumara amahoro nk'uko twawutanguye
ye wawutangiye neza rero nimba mbyumva neza
yego n'ukuri kuko umuntu atangiye umwaka abona ari muzima ni ibintu byo gushimira Imana cyane yego
ubuna niwabwijije gute
naravuze ubukene ni hatari no ibiciro byaraduze. Ariko gusa ikintu umuntu abashimira Imana ni cyuko haba hageze gusa umwaka w'ubuhezi ari muzima. Kuko tuba twafashe ingendo zitandukanye tukazivamo amahoro, hariho benshi bazihuriyemo mu bibazo, hari abimuga, hari ababa barwaye, ariko twe tukaba tugezeho ikitegetsi bati urumva ni ibintu byo gushimira Imana cyane. Yego.
Ukaba ufitiye imigambi rero y'ibihumbi 2017?
Ah, nuko ndanguranye ingufu nshasha. Hariho byinshi noba narakoze bitagiye mu byo. Ubure nshaka yuko ivyo bitagenze neza bizogende neza kugira umwaka uzohere n'amaburiburi, mbona yuko hari ikintu ndiko nakoze muri make.
Ndagushimiye cyane Leonce.
Ego mwo mumanya muti nkasubuza abantu bari mu Kayanza n'amaburiburi
bavuge.
Reka nsubuze mama, nsubuze mama na mushikanji mama Radia ari mu Kayanza hamwe na papa ari mu Yinga. Murakoze.
Urakoze nawe umwaka mushya muhire n'abawe.
Yego murakoze namwe mugubwe neza.
Radio Ijwi rya Amerika, dufite Abdila kuri telefone. Abdila,
karame.
Umwaka mushya muhire.
Twese tuwusangire.
Wawutangiye neza se?
Umwaka wagenze neza, twawusoje neza, ugiye turawerekeza.
Yego.
N'ubundi tuha karibu neza kabisa, twishimye, imiryango, inshuti. Ndetse ntacyo twaganye.
Mwafashe agacupa
kamwe? Kamwe ni twinshi cyane.
None ubwo mwarasize?
Oya, ntabwo twagwira. Mubwira agacupa arajyaka. Hano mu Rwanda tugira utw'inyange, tugira utwazamu, twitwa inaji. Ni byinshi amacupa ntagara y'inzoga gusa.
Ahubwo rero
nuko utari usobanurije.
Fanta
zirahari nyinshi cyane.
Mwebwe nizo mwinywereye
kabisa?
Ibintu
byagenze neza kabisa cyane.
Umwaka mwarawuturikije? Yemwe, warategereje saa sita y'ijoro umwaka urawuturitsa n'abo mwari muri kumwe?
Gusa. Nabaho nibwo nageze saa sita ntarasinzira.
Bwari ubwa mbere
kabisa.
Ubundi kuki se mbere utabikoraga?
Ubundi se? Ubundi nabo byakanjemo neza, ariko uyu mwaka byo kabisa.
Ubwo rero ufite imigambi? Yego, komeza.
Ndi kumwe n'imiryango n'inshuti.
Aha.
Turatarama, umwaka utangira turi maso ndetse twishimye.
Ubwo rero mwafashe imigambi, wowe iyawe ni iyihe?
Imigambi yanjye personnel. Imigambi mfite ubu ngende ndi umusore.
Yego.
Umugambi mfite mu kongera ibikorwa biteza imbere. Kandi nihaye na gahunda ko uyu mwaka ugomba kurangira mfite urugo rwanjye.
Iyo ni inkuru nziza
kabisa rwose.
Watangiye gushakisha uwo muzafatanya ubuzima
kabisa?
Hita umusuhuza umwifuriza umwaka mwiza, nimba nubwo mwaba mwari kumwe bwose kubunani.
Yitwa Mugabe Kazi Janet.
Yego.
Namweretse na famiye, twe turi kumwe niyo nazanye.
Famiye yaramushimye?
Yaramushimye kabisa, bagora mu ntoki.
Nawe se yakweretse umuryango we?
Umuryango we narawubonye kera, niwo wari usigaje kuza kureba uwanjye.
Bararebanye barashimana, nuko bati nimukomeze mutere imbere.
Baradushyigikiye cyane.
Uzantumira se?
Kugutumira gusa. Utumiye muri rusange, nzagutumira noneho by'umwihariko.
Ndagushimiye cyane Abdila.
Nawe ndagushimiye. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese, na Mugabekazi agira umwaka mwiza
cyane rwose. Namwe murakoze.
Komera. Ijwi ry'Amerika, duhamagare na Leonce. Leonce, umwaka mwiza muhire.
Watwese Thomas Kamizungu.
Wawutangiye neza se?
Sha, ndashima uko biri kose, ndakenguruka kabisa ko ndi muzima.
Natane Tane Tomasi.
Mhm.
Nifurije umwaka mushasha umuryango wawe pe.
Nanjye wawe rwose ndawe wibifurije mwese uzababera wa mahirwe.
Hama hama.
Yego.
No herezi numero yuwo nashatse nga kuri WhatsApp yanje. Na washaka ko muvugana ashaka gutasha inshuti n'abagenzi.
None se ni muri kumwe?
Oya ntabwo ari hafi yanze ariko naroherereje numero ye. Murayibonaga.
Reka mbaze Fatu. Ndabaza Fatu nimba yibona. Yego.
Okay. Reka ntaje reka nifurize umwaka mwiza inshuti n'abagenzi.
Yego rwose.
Hama wambe ndamugize nyene nyene atayiyumva.
Ntabwo wamuvuga izina uramutsinda.
Oya.
Eh.
Reka ndamuvuga izina yitwa Mugisha.
Yego meza.
Noneho ndamwifurije umwaka mushasha azabone mwiziza imigisha. Ndifuza ko mu mwaka uzotaha kandi tuzaba turi kumwe ndibaza.
Yee.
Noneho reka nduge mu ntara ya Rutana muri komine Gitanga.
Yego.
Nifurize umwaka mwiza uwo bita Fregisi. Nifurize uwo bitambaza umutima umwaka mwiza. Nifurize n'inshuti n'abagenzi bari mu iyo komine Gitanga intara ya Rutana bose nti mugire umwaka mwiza muroranigwe mu byo murimo byose.
Leon surakoze. Yego.
Karamesha makuru bizi bya America bose. Yabara mu Burundi abari muri America nyene ndabipfurije kororanegwa mu bikorwa byanyu bya mwisi yose imana none hebazimbere
ndagushimiye cyane
umutima wo kudukunda mukunda barundi
ndabagushimiye cyane tuzakomeza rwose tuzabandanya tubakunda
nuko nuko ndabishimye nanjye
ye umwaka mushya muhire
nuko namwe
yaruba
ubahwe
igihe tutarashaka umukunzi wa Leon Sereka tube duhamagaye Emmanuel. Emmanuel
ndakumva
umwaka mushya muhire
namwe mwese
nuko
ndakumva amagara mubira kwa kandi gito
ariko se ko numva wibereye mu bindi manwe
ntabwo ndiho umwaka mushya muhire tubaye
twese nkabitsamuye nuko ubunani waburiye gute
yewe naburiye neza ibintu byari uburyo
bisobanure
arariye rawa
yego
ubundi unaurangiza turi maso rwose tunatangiza turi maso
ikigari mwara uturikije
neza rwose byari neza twaragura
none niko se Manuel ubu ngubu muri uyu mwaka w'2017 ufitiye imigambi
imigambi mfite niyo gukora akazi neza mfite nkaharanira kurangiza noneho nikorera.
Eh ubundi Burundi niwongere gukorera abandi nawe ahubwo ugatanga imirimo.
Nanje nkayitanga bakambura ahubwo guhembwa nkajya mpemba.
Urumva uzabitangira se nko mukuye kwezi.
Alo?
Ntabwo turi kumvikana na Manuel mutubabare genda mwumva ariko we ntabwo anyumva. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umufasha wa Leonce Joseline Mugisha twa Muronse Joseline.
Oui.
Umwaka mwiza.
Watwese.
Wagutangiye neza se?
Yego n'ugutumye imana.
Yego. Nuko. Umufasha wawe Leonce uratubwiye yuko wifuza kugira abantu suhuza umwanya n'uwawe basuhuza.
Yego ndasuhuje mu mukuru wanjye aba mu Kirundo ika Desire. Na mwene watu wa mungagara ito Claudine. Ya suhujite nundi mwene watu wa mkayanza ito Janine na Rekisina.
Yego.
Numwana uwa anje la Hailoi.
Afiti mnyaki ngahe?
Afiti mnyaki vili.
Urakoze chane?
Yego urakoze chane.
Imane waheza jire na bebe. Ijwi rya Amerika.
Waheza gire.
Yego this way. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikigano muri isanga umwaka mushya muhire.
Yeah, umwaka uheze
Ni kuri kiganiro kw'abarundi n'abanyarwanda babandanye bifurizana kandi bahimbaje umwaka mushasha turangirije ko mwari kumwe na Rezi Bigirimana kuri mikro turashimiye abo bose bagize uruhara muri aya makuru tubifurije kandi kubandanya muhimbaza umwaka mushasha mu banyu no mu byanyu mwari kumwe na Rezi Bigirimana kuri mikro.